ራዲዮ ህዝዊ የአሜሪካ ራዲዮ ህዝዊ የአሜሪካ ስታመን ላይ ዋሽንግተን ዲሲ ሙኪዮን ሙኪያርዋንዳ ሚሊዮኔዛን ፍትመሲ ተማኝ ሙሪኩና ፍደሪከ ሙንዲኪጀ ሙሩንዲ ኩንዲከና ኩሚሎን ሙሚኩ ፊያሾት ወቨ ኮሜንቲ ኦቹሚኒቺና ኮሜንቲ ኦሚሎንጂ ናዝሪሪ ሙርዋንዳ ቱርኩ ኤፍኤም ዘማከኔ ኒቺ ቢታቱ ኢካዘማ ኩያቹ ዮኩሪሳሃ Mburundi mugambwe SNL utavuganye n'ubutegetsi wansi kuja gutora no kwemeza abakomiseri bashasha bagize umurwi severe ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira mu Burundi
ibiro by'inama nshinga amateka nibyo byavirijwe kuza bakatubwira ati burya rero byifashe kuno mugabe cyo tumaze iminsi tubona nuko baca bagenda muri teremanase y'umugambwe bakavayo bafise amazina baza kwemeza
Uyo ni Agaton Rwasa arongoye umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu. Ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashyitse ku masezerano n'u Rwanda y'imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi. Gato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwahagurutse buva muri Ukraine bujanye ingano muri Ethiopia. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI uyu munsi ku wa gatanu cyavuze ko abakozi bacu bashyitse ku masezerano n'u Rwanda y'imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Mu itangazo FM yavuze ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda witezwe kuzazamuka kuri 6.8% muri uyu mwaka wa 2022. Mu kwezi kwa gatandatu bari biteze ko uwo musaruro uzazamuka kuri 6%. Amasezerano ya miliyari 310 z'amafaranga y'u Rwanda yumvikanyweho n'abakozi b'ikigega mpuzamahanga cy'imari n'u Rwanda azagomba kwemezwa n'urwego rw'ubuyobozi rw'iki kigega. FMI yavuze ko intumwa zayo n'iza Leta y'u Rwanda zaganiriye ku mavugurura y'ingengo y'imari n'uko iyo ngengo yashimangira politiki y'ifaranga niyo guhangana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19.
Urakoze Jenny. Leta z'umuzi Amerika uyu munsi iratangwa gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Guverinoma ya President Joe Biden yatangaje ko abantu bose baje muri Amerika n'indege baturutse muri Uganda cyangwa abakandagiyeyo bose mu minsi 21 ishize bagomba kururukira ku bibuga mpuzamahanga bitanu byonyine gusa: New York, Newark, Atlanta, Chicago na Washington. Bazajya bahasanga abakozi ba CDC, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo, kugira ngo babanze babapime. Kugeza ejo kuwa kane, nta muntu n'umwe uzwi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yaba yaranduye Ebola. Nta n'ikindi gihugu kizwi kugeza ubu Ebola yo muri Uganda yaba yaragezemo. Ariko CDC ivuga ko ari ngombwa gufata ingamba hakiri kare. Leta ya Uganda yatangaje bwa mbere ku itariki ya 29 gushize ko Ebola yabonetse mu karere ka Mubende. Kuva icyo gihe, OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ivuga ko abantu 63 bamaze kuyandura muri Uganda, 29 muri bo yarabahitanye bitaba Imana.
Urakoze Thomas. Ubwato bwa gatanu bwakoteshejwe n'ishyirahamwe rya ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM bwahagurutse buva muri Ukraine ku kivuko cy'ibahari yirabura cya Chermomorsk butwaye amatoni 30,000 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine wabitangaje uyu munsi kwa gatanu yavuze ko muri iyo porogaramu Ukraine izohereza amatoni 150 muri Ethiopia, muri Yemen no muri Afghanistan. ingano za Ukraine zarabuze kuva intambara hitangiye mu gihugu bitewe nuko ibyambo by'inyanja y'umukara byanyuzwagaho imizigo byafunzwe bigatuma ibiciro by'ibiribwa bizamuka ku isi hose bikanateza ubwoba bw'ibura ry'ingano muri Afrika no mu burasirazuba bwo hagati. Ibyambo bitatu by'inyanja y'umukara byongeye gufungurwa mu mpera z'ukwezi kwa karindwi hakurikijwe amasezerano hagati y'Uburusiya na Ukraine bafashijwemo n'umuryango w'abibumbye na Turukiya. Minisitiri w'ibikorwa remezo wa Ukraine ejo kwa kane yanavuze ko miliyoni 6 n'ibihumbi 400 by'amatoni y'imyaka byahagurukiye ku byambo bya Ukraine biciye muri aya masezerano.
Murakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mu bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mudusange no kuri internet we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri YouTube na Facebook vewa radio yacu mukanya amakuru mu karere ka Afrika yaga binini. Lika ya makuru rero tu ya tangwe mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu ubushikaje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko ingurube zifashwe n'iyo ngwara zipfa hagati y'iminsi 3 n'5. Ni inkuru twateguriwe n'umunyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Thierry Yves Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Iyo ndwara yica ingurube itaramenyekana gushika ubu irangwa mu ntara ya Bururi Muyinga Gitega na Rumonge. Ibimenyetso biboneka ku ngurube zafashwe n'iyo ngwara harimo kubura kayabagu, gushuha cane, utudomagu dutukura ku nda, amaso agatukurira n'ubwo yabugashinga ndetse akaba n'izinanirwa gutambuka. Ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwamenyesheje ko iyo ndwara yadutse mu ntango z'uku kwezi kwa 10 umwaka 2022 aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116 muri izo izishika kuri 70 zimaze gupfa. Serge Nkurunziza umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yabitangarije mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu.
Iyo ngwara yibonekeje ku mitumba ya Mirango mu ntara ya Bururi, Kibimba mu ntara ya Gitega, Ryama mu ntara ya Muyinga na Nyagasaka intara ya Rumonge. Aho mu mpongore 18 hafashwe ingurube 116, muri izo 70 zikaba zarapfuye. Iyo ngwara kandi yaribonekeje ku mitumba ya Mibanda na Gahinda mu ntara ya Mumonge, aho hapfuye ingurube 11.
Imigwi y'abaganga b'ibitungwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yaratanguye igikorwa cyo kuraba icizo mpfu ziriko ziravako hamwe no gufata ibipimo harabwa iyo ndwara yariyo. Umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Serge Nkurunziza amenyesha ko mu ndwara zari zisanzwe zifata ibitungwa by'ingurube atanimwe irimwo nk'uko ibipimo bibyerekana.
Bafatiye kuri ibyo bimenyetso harikezwe ko ibitungwa zirwaye akaranda k'ingurube benshi bakunze kwita dudura cyangwa muryama. Ingwara ya mutuku y'ingurube n'indi ngwara yitiriwe ojeski. Ariko ibipimo vy'ibanze vyakozwe mu laboratoire hisunzwe izo ngwara vyerekanye ko atarizo.
Abanyagihugu mu bice bitandukanye muri izo ntara zirangwa mu iyo ndwara bavuganye n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamenyesha ko amakenga ari yose kuko batazi iby'iyo ngwara. Basabye ababijejwe gufasha vuba bwango ibitungwa byabo bitarahona.
Aho rero tukagira ko dusaba ababijejwe cyane cyane leta ibicishije mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko yokora ibishoboka byose mu maguru masha kugira ngo icyo kibazo gifatwe mpiri, gifatwe mu ntoki, barabire hamwe iyo ngwara yariyo, barabire hamwe n'ingene twoyikingira vuba na bwango kugira ngo ntituzoze kwifuka bwamaze guca.
Duteye impungenge kandi ndende kuko abanyagihugu benshi bari basanzwe bagafungura.
Kuri izo mpungenge z'abo banyagihugu ubushikiranganje bwamenyesheje ko hafashe ingamba zo gupoma mu mpongore z'ingurube mu duce iyo ndwara imaze kwibonekezamwo.
Bwashwaye gupompa mu mpongore z'ingurube ziri ku mitumba iyo ngwara yibonekejemwo n'ahantu hazegereye hamwe n'ahari ubworozi bunini bakoresheje imiti ikomeye yica imigera. Kuvura ibitungwa bakurikije ibimenyetso birabandanya aho hose iyo ngwara yibonekeje. Imiti yarategekanijwe kandi yajanywe aho hose bikenewe.
Abarozi b'ingurube na cane cane mu duce twibonekezamwo iyo ndwara hari ibyo basabwe n'uburongozi bujejwe ubworozi. Ibyo nabyo birimo guha amazi ibyo bitungwa no kubisukaka amazi mu gihe hari ubushuhe ibyo bitungwa iyo byamaze kwandura iyo ngwara bifa mu gihe cy'iminsi 3-5 nkuko byamenyeshejwe n'ubwo bushikiranganje mu kwirinda kwako karanda kataramenyekana kabandanya gukwiragira mu gihugu ubushikiranganje budejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije bufatanyije n'abadejwe intwaro bwamenyesheje kuruja n'uruza rw'ingurube kuzidandaza no kuzibaga bihagaritswe guhera kuri wa gatanu mu bice gusa iyo ndwara imaze kugaragaramwo mu kurindira kwitohoza iyo ndwara rivanze no gupima muri laboratoire gyerekana ibijanye n'iyo ndwara iyo ndwara y'ingurube ije mu gihe hari haheze amezi arenga 2 mu Burundi hadutse indwara yo mu bwoko bwa Rift Valley leta y'u Burundi yavuze ko yahitanye inka zishika ku 113 hanafatwa ingamba zo guhagarika kubaga no kurya inyama mu gihe kirenga amezi 2 Cherive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika i Kigali
urakoze Teriva tukivuga ku Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutitsi wanse kuja gutora no kwemeza abakomiseri bashasha bagize umunwi severe wo kumenya kuri no kurekuriranira n'inkuru twateguriye bina mugenzi wacu Loge uri Kaneza
abatowe bemejwe n'inama nshinga mateka hari abashinga mateka bo mugambwe uri ku butegetsi standard FDD hamwe nabo mugambwe y'ipronam kiretse umukomiseri umwe yaturuka mu bwoko bw'abatwa yasubiriye waroye mu nama nshinga mateka ya se abandi bakomiseri bose nabahoramwo uwo murwi wagumanye kandi umukuru wawo Pierre Claverndayicariye yicariye yahoze yatwara umurwi w'igihugu utunganya amatora seni abakomiseri ba Severe Ndwi na Bahutu batanu bakaba batutsi mu gihe umwe ari mu bwoko bw'abatwa kwa komiseri 13 kandi umwe n'umupadiri babiri na pastori hakaba n'uhagarariye abayisilamu umuhinga mukuru uyu wa gatanu agatorwa asarongo umugambwe senere wa kabiri ufite abanywanyi benshi mu nama nshinga mateka yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ku murwa mukuru butunze Bujumbura asigura icyatumye we n'abashinga mateka b'umugambwe wiwe banse kuja mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ahabereye ibikorwa byo kwemeza abakomiseri ba Severe
ibiro by'inama nshinga mateka nibyo byavirizwa noneho kuza bakatubwira kiburya rero yifashe kunuko mugabe cyo tumaze imisi tubona nuko baca bagenda muri permanence y'umugambwe bakavayo bafite amazina baza kwemeza inama nshinga mateka isigaye yabaye nk'ikintu cyo guhuma amaso abantu bemeza abantu yuko ibintu byakozwe mu muco byakozwe ku mugaragaro byakozwe n'abaserukira abarundi bose mugabe ingingo ari ingingo yavuye mu mugambwe
umukuru mugambwe senere yagarutse kuturorero twerekana ibyo avuga twabaye mu kiringo kitarenze ukwezi
abyo bakoze ngo bagenye abaca mu nama nshinga amateka y'akarere amazina batundikiye hariya muri permanence yabo yagiye kuri tweet n'ibikorwa mu nama nshinga amateka bitaratangura iyo yaje kugaragara ko iyo yemeje tutora abakomiseri bo muri CNDH ayo muntu yaza akavuga akaranga kiwe wamugereranya n'uwundi ukumva ati uyu koko uyu arabikwiye mugabo uyo boza ano kwa bikwiye akabura amajwi kandi kugira amana kibi bikorwa no mu bundi buyobozi mu makomine mu bucamanza
amenyesha makuru yifuje kumenya niba rwasa atabona ko abanywanyi b'umugambwe wiwe bazogera aho barambirwa no kubona aho bitoreye kubaserukira abama biyonjorora hageze ibikorwa batumwe
Jesse nibaza ko barundi bazohava baducira urubanza ko tutagomba gukora ibyo badutumye ahubwo buke buke bazotahura yuko ibyo byose senere kuye gushigikirwa kugira ngo intwaro yisunge amategeko n'amabwirizwa y'igihugu aho kwisunga karanga mutima kumugambwe
umurwi Severe uje rukuri no kunywanisha barundi uri mu itekanywa n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara y'umwaka wa 2002 kubushingwa waragijwe kenshi kuhengamira ku ruhande rw'abahutu ukirengagiza amakuba n'amahano byashikiye mu bwoko bw'abatutsi abivuga bishimikiza cyane cyane byo mu rwego y'umaze iminsi ukora aho kuva mu 2019 watanguye kuzura ibisigarira by'abishwe mu 1972 mu rwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi yamarukirengagiza kuja mu bibanza baburangiyemo ahatawe abatutsi mu binogo rusangi mbere hamwe wagirizwa ko n'ibinogo by'abatutsi ubyitiranya n'iby'abahutu nk'uko Emmanuel Ntunziza umunyamabanga wa ase Jenoside Canada byiganirwa rya Amerika
twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu kinogo bakije gikoramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1903 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu 1972
Mumpera z'umwaka uheze inama nshinga amateka yemeje ko ubwicanyi bwakorewe abahutu mu 72 ariho nyabwoko. Icyo gihe yari maze guhabwa raporo n'umurwi Savere yerekana uko bwakozwe n'uko bwateguwe. Nyuma y'amezi atanu mu kiganiro kiba cyambere n'abanyeshamakuru, President Ndayishimiye yarisubije ibuti asigura impamvu leta idashobora kubyemeza avuga icyatumye ibangira.
Hari abacabaza bati none ko Severe yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko yagiriwe abahutu ko leta atakivuga uraraba none igihugu cunguka iki barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozo bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo mugo no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Ninyuma yo gutangaza ko bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko, mu rwisaza nta bundi bwicanyi uribanda ko matohoza kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange ivyavugwemo abahutu icyo gihe ukanabaza abafite icyo babuzi ko eroje buri kaneza iri rya Amerika.
Turagushimiye Roje. Mu Burundi kandi Banki Nkuru y'Igihugu yafashe ingingo yo gusubira kurikurira amazu yo kuvunjirizamo amafaranga y'agaciro atari amarundi agakora atankomanzi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Ingingo yo guhagarika ivunjisha ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi mu mazu yabigenewe yari imaze imyaka ibiri. Kuri uyu wa gatano, umuyobozi mukuru w'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yatangaje ko iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe ziherekeza zasubije inyuma ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Dieudonné Murengerantwari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bujumbura yavuze ko izo ngingo zikuweho.
Kuvubu abantu barongikirwa amafaranga mva makungu barashobora kuyaronswa mu mafaranga mva makungu nyene canke bakayashira ku makonte yabo y'amafaranga mva makungu yugurujwe mu mabanki bayaronkemwe. Bwa kabiri, ingingo yafashwe yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho.
Kuva mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2022 abakora uwo mwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro atari amarundi bahora bakorera mu kinyegero kuko ubwo bubasha bwari bwahawe amabanki azwi gusa. Ubu kuri bo akamwemwe ni kose kuko bagiye gusubira gukorera ku mugaragaro. Ubu ni umwe mu bavunjaji bakorera mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Twakora twishike katuma ritakora akazi neza. Umuntu wari wose ingenzi tuwe imva amahanga zoshika vuga ati ngiye kuvunjisha muri biroshite kesangira aha naha naha tabanda kuturatura.
Ingaruka mbi zari zatewe n'izo ngingo harimwo niyo kubuza ko umuntu ari mu Burundi atora amafaranga y'agaciro naho yoba ari kuri konte yiwe muri banki canke ku buhinga bwa Western Union ni nyinshi. Gabriel Banza Witonde umwe mu banyepolitiki akiri muto atwara umugambwe APDR yiganiye Ijwi rya Amerika kwa rubusuma bwasa nuko bwahawe indaro aratanga akarorero azi neza.
Umuntu arungitse nk'amadolari 10,000 muri banki cyangwa muri BRB basanga baguhaye $21,000,000 ariko ku masoko yande abita marché noir wasanga ari $34,000,000. Urumva rero ku madolari 10,000 gacha bagutwara $13,000,000. Benshi bahitamo kuja kuyatorera muri Congo, muri Tanzania, eka mbere no mu Rwanda. Ugacha mbere ku Burundi ugacha bura amafaranga mva makungu kumbe bayatora mu bindi bihugu. Ikindi cyari gitse kibazo no kwasanga kwa aya masoko bita marché noir harabayavunja benshi kandi batari ikore.
Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Kumana atwarishije mu by'ubutunzi Parsem abona ko gukuraho izo ngingo bizotuma n'amafaranga y'agaciro nk'amadolari yiyongera mu gihugu naho impingi kiri ndende kuri ico kibazo.
Bigo amadovize yari yabuze kubera ibijanye niyava ibyo dushorera hanze ifashanyo ibyo byaragaragara canke abagwiza tungashira kwinjiza amahera y'amadovize ngaha. Mugabe ikintu cyari cyaratangaje hacye hafatwa ingingo ubona yuko ari ingingo zituma hari nk'umu gushaka kwizizira ibintu byo gutunganya kwa z'amadovize kumbure ku nyungu zako. Ni ukuvuga yuko umwidegembyo mujyanye n'amadovize usubira ajya adaciye muri izo nzego za leta ngo mwikawa canke n'ibiki acasubira kwinjira mu mwidegembyo abantu bakagira amakonte yabo amadovize akinjira ku makonte berbe yizuba yaronzoheza ishobora gusahiriza ku masoko
ishami oriko merigwanya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta ryojo risanga abari bafashe izo ngingo bakwiye guhanwa. Gabriel Ofiri atwara Oricom avuga ko izo ngingo zateje n'umutekano muke mu gihugu.
Abantu bafata ingingo mbi nk'izi zigira nabi igihugu ugacume ngo ni ibintu bisanzwe ntibikwiye kuzabiraherera ngaho nabo ni bakwiye kuzaba barabibazwa kuko hariho amategeko ahari ibyo ni ukuza barabimenya ko umuntu aronse ubutegetsi aronse ubutware ataba aronse guhonyanga no guhonyora abanyagihugu ahubwo bakwiye kugira ngo abashigikire abantu bavunjiriza amafaranga mu kinywabi ni ibintu biteza n'umutekano muke.
Ibanke nkuru y'igihugu cy'u Burundi yahamagariye n'abandi bifuza gushira imita yabo mu gisata cyo kuvunja no kurungika amafaranga y'agaciro kudatinya kuko ari kimwe mu bisata biteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Cyeklaveni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Kubitire muri Uganda Lieutenant General Kayanja Muhanga yari umuyobozi w'ingabo za Uganda zarungitswe mu gikorwa cyo kurwanya umurwi ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko asize bageze ku migambi yabo yose. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Inshingano nsha za General Muhanga zazanye n'izamurwa mu ntera mu gisirikare yavuye ku ipeti rya General Majoro agirwa Lieutenant General mbere yo gusezera ku kazi kasanganywe muri Congo ko kuyobora ibikorwa by'ubufatanye hagati y'igisirikare cya Congo n'icya Uganda kuva mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. General Muhanga yabwiye abanyamakuru ko ADF imaze kuneshwa.
ADF has been defeated in most of the mine camps where they had stayed for decades in eastern DRC.
Ati ADF twabatsinze mu nkambi zabo nkuru aho bari bamaze imyaka 40 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itumanaho ryabo twararisenye kandi imiyoboro yabo yo gushaka no gutunga ibikoresho n'abarwanyi nayo twarayisenye. Muri rusange intego zacu tumaze kuzigeraho. Turi mu gice cya gatatu cyo kurangiza akazi n'intego zacu zose. Nyuma yaho ni ibikorwa bizahagarara.
The operation will be ended.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu cya Uganda General de Brigade Felix Kulaije avuga ko nubwo ubushobozi bwa ADF bwagabanutse ku buryo bugaragara nta gihe ntarengwa cyo gusenya burundu uyu mutwe kizwi.
Aho bigeze ahenshi tubwiye amahoro abishi abandi barafashwe kandi za Uganda n'iya Kongo zasubije ushashya ubwumvikane kugira ngo izo operation zikomeze.
Ariko hari amakuru yuko ADF gikomeje gutera ibibazo muri kare ya Gakene ijo bundi ngo bayisha abantu barenga kuri 15.
Erega iyo urwana inyeshyamba ufite amahirwe abiri. Inzira ya mbere abaturage kubashyira ahantu hamwe ukabarinda hanyuma ugashaka inyeshyamba. Inzira ya kabiri ni ukubareka mu byaro nk'uko bameze inyeshyamba zikajya zica hagati yanyu zikica abantu. Kuko nibwo baba bari babiri inyeshyamba ziri babiri batatu bakungabanya umutekano mu cyaro.
Ubwo rero ibikorwa byo kurwanya guhasha abaterabwoba ba ADF buherutse kuvugururwa bishatse kuvuga ko igihe mutazi igihe bishobora kuzamara.
Inyeshyamba ntibazi barira ibihe ariko kuko turwanya mu gihugu kitari cyacu nyine baduha igihe gito bareba bigikeneye ko dukomeza bakawongera imishi.
Si ubwa mbere ingabo za Uganda zije muri Congo kurwanya izo nyeshyamba uko zivuye muri ubwo butumwa uyu mutwe urongera ukisuganya ukongera gutangiza ibikorwa byawo. Ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi w'ingabo za Uganda niba badakwiriye kugana inzira y'ibiganiro n'uyu mutwe kugira ngo ikibazo kirangire burundu.
Tuganire uko bakwiye kwica abantu
oya kubahagarika kubavuga ibibazo byabo bafite bikemuke barike gukomeza kwica abantu
ibibazo byabo barashaka gushyiraho ubuyobozi bwa Gisilamu ubuyobozi bw'uburi Uganda itegeko shingirwa ko gutazagira idini bigamiye icyakabiri ADF fatanya n'abaterabwoba ba PSM state uzitangiye kuganira bazaje bica bangahe tutangiye kuvuga ko muzica bangahe twakwemera bangahe
ndumva
n'umuntu agenda yumvikana kandi igihugu cyose
Lieutenant General Kayanja Muhanga yagizwe umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka ubwo Perezida Museveni yirukanaga umuhungu we General Muhozi Kinerugaba kuri uwo mwanya nyuma yuko yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko Uganda ishobora gutera Kenya igafata umurwa mukuru wayo Nairobi mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri ibi byaviyemo Perezida Museveni kwandika urwandiko rusaba imbabazi Kenya n'abanyakenya anashinja umuhungu we kwivanga muri politiki z'ikindi gihugu Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muri kumra banganya kumviza iradio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise unaho n'umwanya wo kwashikiriza makuru inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda amakuru dushikizwa na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ari I Kigali mu Rwanda.
Mu mpira maguru ejo kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura n'ikipe ya Al Nassr yo muri Libya n'umukino ubanza w'intera ya kabiri birushanwa ryo guhatanira igikombe kimuza amashyiramwe mu mpira maguru muri Afrika Coupe de la Confederation uyu mukino uzabera kuri stade Huye Butare guhera saa 9 nyuma yo mukino ubanza hazakurikiraho umukino wo kwishyura uzabera muri Libya ikipe zashobora gusezerera indi hagati ya AS Kigali na Al Nassr izatombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika ku makipe yabaye mbere wayo Ligue des Champions ku ntera banze irushanwa ry'impuza amashyiramwe umupira maguru muri Afrika ikipe ya AS Kigali yari yasezereye ikipe ya Telecom yo muri Djibouti tukiri mu mpira maguru umera z'iki cyumweru harakinwa irushanwa rigamije gushyigikira ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda made in Rwanda irushanwa rihuje amakipe ane ariyo Kiyovu Sport Rayon Sport Mukura Victory Sport na Musanze FC kuri wa gatanu muri irushanwa rya made in Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport yahuye na Mukura Victory Sport guhera saa 10 uyu mukino ukurikirwa n'uwa Rayon Sport na Musanze FC watangiye mu kanya saa moya n'igice z'umugoroba iyi mikino irimo kubera kuri stade ya Kigali Inyamirambo amakipe aza ko yatsinze kuri wa gatanu azahurira ku mukino wa nyuma ku cyumweru guhera saa 12 z'umugoroba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu nawo uzaba ku cyumweru guhera saa 9 muri rushanwa rya Made in Rwanda hari amakipe abiri bigugu hano mu Rwanda atagaragaramo ayo ni AS Kigali ikiri mu rushanwa ry'impuzo amashyiramwe umupira w'amaguru muri Afrika hakaba na APR FC yahisemo kwivanamo nubwo yari yatumiwe yari Claude Munyandinda I Kigali
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
kanya turasozera ibiganiro byacu byo kwisaha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko kiga muzamakungu c'amafaranga FMI uyu munsi ku gatanu cavuze ko abakozi bacu bashitse ku masezerano n'u Rwanda imiliyoni 310 y'amadolari azofasha igihugu mu ntumbero yo gutunganya neza ubutunzi bwacu twabwiye kandi ko Leta z'Ubumwe za Amerika uyu munsi yatanguye gupima Ebola abantu bose binjiye mu gihugu bavuye muri Uganda ubwato bwa gatanu bwateshejwe bwakoteshejwe n'ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isi PAME bwahagurutse buvuye muri Ukraine ku kivuko cibahari yirabura ca Chornomorsk butwaye amatoni 30,000 ingano za Ukraine bujanye muri Ethiopia twabwiye kandi ko mu Burundi hadutse ingwara itaramenyekana yica ingurube mu ntara zitandukanye zigize igihugu ubushyanje bujejwe urimye ubworozi n'idukikije bwamenyesheje ko ingurube zifashwe n'iyo ngwara zipfa hagati y'iminsi 3 n'iminsi 5
Nchuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro mwatwateguye muri aka kanya bigaruka ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turabashimiye kandi turashimiye na ingenieur Joe yadufashe mu yabwivyuma tukadushimiye na Nadia yadufashe kugiranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese mwadutse amatwi turashimiye kandi na batunganije ikiganiro ibiganiro byo munsi byari bihagarariwe na Edi Rwema turabashimiye namwe nchuti mwese mwadutse amatwi kandi turabatiye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire umugoroba ijoro ryiza mwese.